imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti zacu mwabonye buca ni Fidele Niyongabo abaramutse. Umunsi wa gatandatu muhire kuri mwese nshuti zacu, tubafitiye amakuru, ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini kumbibe zihuza u Rwanda n'u Burundi harimwo no Rwanemba mu karere ka Bugesera, uruja n'uruza rw'abantu rwarahagaze. Ni nyuma y'ingingo leta y'u Burundi yafashe ku munsi w'ejo yo kugara izo mbibe. Umumenyesha makuru Gloria Ishimwe yarashitse kuri urwo rubibe aratubwira uko yabonye ibintu byifashe.
Aya makamyo yarapakiye ibicuruzwa bijyana mu bihugu byombi yaraparitse kuko nubwo umupaka w'u Rwanda ufunguye, uw'u Burundi wo urafunze, bityo atabona uko yambukaga. Sanzabarenda Celestine ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 twasanzaga ku mupaka wa Nemba.
Ngiye kubasura bantuma utujerekani two kuvoma amazi. Ngeze mu Burundi barazifata. Bazifata banegeka yuko ari ukuzisorera. Bazifashe kuri 24 z'ukwa 12. Ubwo rero nari naje kugira ngo ndebe ukuntu nazigombora, sanga imipaka irafunze, nta muntu atambuka, nta kurenga umupaka. No mu Burundi ho nta n'umuyobozi wanabona ngo mubaze iki umuturi kibazo cyawe. Ko rero misemwe kuba nta kwihombera nkitahira nakundi.
Uyu mugabo yatangaje igihe yagiriye mu ifunga ry'uyu mupaka.
Jyewe ntabwo nabyishimira kuko akenshi urumva nari nzindutse mvuga ngo ndajya kusura bene wacu, simbasuye n'utwo tujerekani twanjye, sintubonye, simbonye n'uwo mbaza. Urumva rero ntabwo nabyishimira ibi ngibi. Akenshi nishimiye gufungura kw'imipaka, ariko noneho mu gihe bavuze bati tufunge kugenderana birahagaze, nta cyishimo nakira, ahubwo cyanteye ingaruka imbi.
Ndikumana Jean Bosco we atwara abagenzi kuri moto.
Ubukungu arabambukiraganya arabajyaga mu Burundi bagiye guhahirayo, ntabwo ari bwongere gusubirayo. Natwe twazanaga abagenzi tubakuye ramiro bagiye Burundi, ntabwo twongeye kubabona, kandi baduhaga amafaranga natwe tukabafasha. Urumva ubu ngubu nyine ntabwo amafaranga twongera kuyabona nkuko twayabonaga nyine. Awe nabonye n'umuntu urutsera mirongo to nyishore yaho ngo na muntu nabonye nta kigenda.
Kimwe nasanze barinda abagenzi nta bagihari kubera ko nta rujya n'uruza rukiri kuri iyi mipaka.
Kose kwa bafunze umupaka cyatubangamiye pe. Hagiye umuntu yazanaga nk'abantu nka batatu cyangwa batanu, kabona dufaranga tukaboneka, ariko uyu munsi byanze urabona ko byanze muri moto twaparitse. Sinzi ejo amakuru twayumvishije saa 7. Saa 8 niko twabyumije ku mupaka wafunzwe, ariko rana ku buzima bwacu nyine.
Bamwe mu bo twavuganaga badusobanurira ko Abarundi bataha banyura ku mupaka wa Rusumo no muri Tanzania. Abaturage baturi mu mupaka wa Nemba barava ku inzira iri y'umusaraba kuri bo.
Mupaka wa Rusumo ndawuza ariko ko biro sinyizi, ariko urumva kare uburyo bukaze cyane burakakaye urwo rugendo rurakaze. Ubwo rero cyane nk'abantu bari bafite uburyo bwo kutambuka buri kanya, cyane hari abafite business iho yahoragaho ari bwo buzima bwabo, byabibaye byiza nyine bikagaruka mu buryo vuba byakorohereza rubanda nyamwishi bakoreshaga uyu mupaka cyane.
Barifuza ko habaho ibiganiro hagati y'ibihugu byombi mu rwego rwo gusubukura imigenderanire.
Icyo nakwifuza ni uko bagirana ibiganiro hagati yabo bombi, bakaba bakonyaga gafungura umupaka, kongera tukagenderanira bisanzwe, tugahahirana twese mbega muri rusange. Ni uko njye mbyifuza.
Kuri ikibazo cy'abo baturage bakora ingendo mu gihugu cy'u Burundi, umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije Alain Mukuralinda yabasabye kwigengesera kuko umwuka utameze neza.
Uyu ntabwo ari inama nabagira. Icyo tugira inama abanyarwanda ni uko bagomba gukora ibishoboka byose bakarinda umutekano wabo. Niba bumva bagomba kujya i Burundi bakaba bajyayo uko ari ngombwa, ariko hari ikibazo umunyarwanda waba wazi ubwenge bakamubwira ati ntabwo tugushaka, urumva yabagehe, ntabwo byaba ari byiza.
Uyu muyobozi yahumurije Abarundi bari ku butaka bw'u Rwanda gutuza bagakomeza imirimo yabo nta nkomyi.
Guverinoma y'u Rwanda irahumuriza Umurundi wese, Umurundi wese uri ku butaka bw'u Rwanda ntacyo azaba. Umurundi wese uri ku butaka bw'u Rwanda ndatuze, aryama asinzire, akore ibyo agombaga gukora. Si na ngombwa no kwirirwa tubwira ngo inzego z'umutekano ngo abanyarwanda oya turabizi ntacyo bazaba. Ntabwo bagomba kwikanga kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe cyo gushaka cyo gufunga umupaka.
Ku munsi w'ejo hashize nibwo leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo gufunga impaka yose ihuza u Rwanda n'iki gihugu. Ni icyemezo guverinoma y'u Rwanda yavuze ko cyayitunguye nk'uko byari bikuye mu itangazo yasohoye mu ijoro ryakeye, rivuga ko iki cyemezo kizagira ingaruka ku rujya n'uruza rw'abaturage ndetse n'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi, kandi ko kinyuranije n'amahame y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri iyo nkuru, mu ngoro y'inama nshingamateka i Bujumbura mu Burundi, ejo umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu Albert Shingiro yatangaje ko ingendo z'indege hagati y'ibihugu byombi zibandanya. Umenyesha makuru Thierry Ndayishimiye niyo nkuru yakurikiranye.
Kuri uyu wa gatanu ubwo inama nshingamateka y'u Burundi yariramutse yakira umushikiranganji ajeje imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro, hagarutse no ku kibazo cyo kuba u Burundi bwafashe ingingo yo gufunga imipaka yo hasi isanzwe ihuza u Burundi n'u Rwanda. N'amakuru twakurikiraniye ku rubuga ngurukana bumenyi bw'inama nshingamateka y'u Burundi, umwe mu bashinga amateka Pascal Gikeke ava mu mugambwe SNL utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari mu babajije.
Ingo ya leta yashikirijwe ku munsi w'ejo biciye ku mushikiranganje mu byajeje intwari yo hagati mu iterambere rusange n'umutekano, imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zaraye zugawe, gabo u Burundi bugaca bufata ingingo yo kugara imbibe atacuka kigaragara kihari cy'u Burundi n'u Rwanda.
Yanabajije umushikiranganje impamvu igihugu cya Congo kitarafunga imipaka gihana n'u Rwanda kandi bifitaniye ibibazo bimaze igihe. Aha yaciye amusaba kumwishura nk'umuhinga mu bijyanye n'ububanyi n'ayandi makungu.
Mubona gute hagakuba Congo itarafata ingingo yo kugara imbibe, mugabo Burundi bugaca bufata ingingo yo kugara imbibe atacuka kigaragara kihari cy'u Burundi n'u Rwanda nk'uko bihari na Congo n'u Rwanda?
Kuri ibyo bibazo umushikiranganje ya Robert Shingiro munyishu yatanze yagereranije ku migenderanire hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda n'ihindagurika ry'ibihe.
Murabikurikiranye kuva igihe twagira emission publique iri mu kuri igihugu tariki 19 z'ukwezi guheze, nibaza yuko kumbure nabivuga ko vyinshi. Icyo navuga gusa ni uko imigendere y'u Burundi n'u Rwanda hari igihe imvura igwa ari nyinshi, ariko nona kumbure ibiterwa vyinshi cyangwa ikagwa neza akazuba gutyo nyine, hariho rero ibihe dushika mu bibi, ubwabo nk'uko bavuga mu Kirundi nta mvura idahita, nyingubu turi mu bihe by'imvura nyinshi, hazoshika igihe hagwa nkenya cyangwa akizuba rikenya, hanyuma imigenderanire isubire gutotahara.
Yanamenyesheje ko buri gihugu gifise ubwigenge ku bijyanye n'imigenderanire, ari naco gituma u Burundi bwafashe ingingo yo gufunga imipaka yabwo.
Ntawuzi igituma ico gihugu ca RDC kitarugara, kuko nitubabaza ati mutarugara meze gute? Igihugu cose gifise ubwigenge, tuko ubwigenge bwacu rero leta yafata ingingo, igihugu yafata ingingo ishahe ziriya, si kwizi ingingo gusa z'imipaka, ingingo zose zijanye n'imigenderanire n'andi makuru.
Naho ku bijyanye n'abarundi imipaka yafunzwe bari mu gihugu cy'u Rwanda, abashinga amateka babajije umushikiranganje uko bazofashwa bagasubira iwabo. Albert Shingiro yamenyesheje ko nta muntu n'umwe abuzwa gusubira mu gihugu ciwe, bityo abokenera gutaha batazosubizwa inyuma. Umushikiranganje yaciye anatangaza ko ingendo zo mu kirere zitahagaritswe zizobandanya.
Igihugu kibuza kwinjira iwabo, ubwo ntikibuza umurundi asubira iwabo. Umurundi yabasha gutaha nta ngorane n'umuyobora ku mupaka, gutaha ngorane ku bakoresha imipaka, abakoresha nabo indege ziguma ziza, naho nyine ntangorane byotera nubahumuriza.
Itangazo ryo gufunga imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda ryasohotse ku igenekerezo rya 11 uku kwezi kwa mbere umwaka w'2024, aho byatangajwe n'umushikiranganje ajejwe umutekano. Yamenyesheje ko ari kumva z'umubano mubi hagati y'ibyo bihugu ushingiye ku kuba u Rwanda ruhaye indaro bamwe mu bahungabanya umutekano w'ico gihugu. Amakuru kandi Ijwi rya Amerika rifise nuko imbere y'uko imipaka yose yo hasi ifungwa, hari abanyarwanda 35 abategetsi b'u Burundi bajanye ku mupaka bashikiriza u Rwanda, aho bavuze ko bafatiwe ku butaka bw'u Burundi. Gusa nta mutegetsi w'u Burundi cyangwa w'u Rwanda twabashije kubona ngo aduhamirize ayo makuru. Twobibutsa ko u Burundi bwari bwafunguye imipaka ibuhuze n'u Rwanda mu kwezi kwa 9 umwaka w'2022. Iyo mipaka yari yugaye kuva mu mwaka w'2015 ku butegetsi bw'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inyuma yayo makuru rero ni kiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kuva kuri uyu wa kane imipaka y'u Burundi n'u Rwanda irafunze byatangarijwe mu nama y'umutekano yahuje Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'abayobozi bashinzwe umutekano mu ntara ya Kayanza. Inkuru irambuye Desire Hatungimana.
Mu nama yahuje umushikiranganji Martin Interetse n'abajejwe intwaro guhera kuri buramatari bamusitanteri bose be n'abarongoye Amazone mu ntara ya Kayanza tutibagiye abarongoye abandi mu gipolisi uwo mushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu. Umutekano w'iterambere rusange yamenyesheje ko Leta y'u Burundi yahagaritse imigenderanire bari bafitaniye n'u Rwanda. Yaciye aboneraho kumenyesha ko imipaka yose u Burundi busangiye n'u Rwanda yugawe guhera kuri uno wa kane. Ntitwashoboye kuronka uwo mushikiranganji kugira amenyeshe abarundi n'amakungu nimba imipaka yugawe ariyo ku butaka, mu mazi no mu kirere. Mu majwi dukesha abari bitabiriye iyo nama yamenyesheje ko batashobora kubandanya bagenderanira n'igihugu kibitsa abansi b'u Burundi atakindi barota atari guhekura u Burundi.
N'umunsi twatuga imipaka kandi uza kugenda ntarenga ingo yafashe. Iyo yabwiye mu byumve ntacyo kuvuga ngo nciye ngo nemba gasenyi ngo cyangwa kanyaru ngo ngiye mu Rwanda cyane. Nabibaho ntabwo dukeneye n'abari bari ngaho gataka twabirukanye nabo. Kubera twasanze dufise umubanyi mubi, Paul Kagame, umubanyi perezida w'u Rwanda. Barahagaritse imigenderanire nawe ikabanza yihane kuko afise imigambi idatomoye. Niwe abikaka inkozi z'ibibi zononera Abarundi nka zose ziciwe.
Iyo migenderanire mibi ivugwa n'umushikiranganji n'Interetse yemejwe kandi na buramatari wa Kayanza Colonel Kishayo Remy. Yamenyesheje muri iyo nama ko umutekano mu ntara arongoye ku rubibe ihana n'u Rwanda utifashe neza na gato. Buramatari Kishayo n'abo arongoye mu ntwaro bamenyesheje muri iyo nama nk'uko abari muri iyo babibwijwe irya Amerika ko keretse ibyo byashyitse ku rubibe Kayanza ihana n'u Rwanda mu yandi makomine y'iyo ntara hatekanye.
N'ingabo z'u Rwanda zarenze urubibe gatoyi hanyuma bahura n'umwenegihugu baramukubagura duce dusubira inyuma. Ariko nta cyanonekaye kuko ingabo z'u Burundi zari zihaciye ziriko zirakizura tukizura yuko babara amasoda b'u Rwanda bari baje gucaca kugira barabaho ingabo z'u Burundi zoba zikabangamiye. Novuga yuko urwego rw'intara nta migenderanire ikomeye n'indongozi z'u Rwanda kuko twabonye cya kamaro kuguma tugiranira imigenderanire ariko tubona yuko bariko baratwumva.
Musindi ntara zihanuriwe n'u Rwanda nka Ngozi na Kirundo amakuru dukesha abanyagihugu bo muri izo ntara bamenyesha ko umutekano wifashe neza. Mu ntara ya Cibitoke niho abanyagihugu baho batumenyesheje ko mu mpera z'umwaka kuva kuri Noheli hagiye harumvikana amasasu menshi mu kibira cya Mabayi ariko ntibamenye ibera muri icyo kibira. Gufunga iyo mipaka bishitse mu gihe mu mpera z'umwaka w'2023 umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yagaragaje ko atishimiye umubano w'u Burundi n'u Rwanda. Yabishikirije mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi ku igenekezo rya 2029 ukwezi kwa 12 yongera abisubira mu mijambo yashikirije Abarundi risozera umwaka w'2023.
Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ivyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramwo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo. Naho mu Rwanda nohanura igihugu cy'u Rwanda yuko bamenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya bariko bari mu rwanko bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abenegihugu b'ivyo bihugu bibiri.
Kuva igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho cyabaye ku igenekezo rya 2022 ukwezi kwa 12 umwaka w'2023 ivugizo komine Gatumba intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi kigahitana abantu 2022 u Burundi bwaciye butangura kwagiriza u Rwanda ko arigo rufasha imihari gwanya Leta y'u Burundi. Leta y'u Rwanda yamire kure ivyo bitero by'u Burundi mu itangazo yasohoye ku igenekezo rya 2029. U Rwanda rwamenyesheje ko atanahamwe mu buryo ubwo aribwo bwose ruhuriye n'imigwi igwanya u Burundi. Rwamenyesheje nyabona ko n'abagwanyi b'Abarundi binjiye ku butaka bw'u Rwanda bashikirijwe Leta y'u Burundi. Icyo gihugu cyasavye Burundi ko ibazo bufise vyoganirirwa biciye mu nzira za diplomasi hakaboneka inyishu yumvikanywe ko na bose. Iyo mipaka y'Uburundi n'u Rwanda yongeye gufungwa na leta y'Uburundi yari yafunguwe mu kwezi kwa 11 mwaka 2022. Na mbere mu gufunga iyo mipaka, leta y'Uburundi yagiriza u Rwanda ko rubitsa abansi b'Uburundi bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka 2015. Leta y'u Rwanda mu itangazo rigufi yasohoye kuri uno wa kane igenekezo rya 11 yamenyesheje ko biciye mu binyamakuru yamenye ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yonyene yo kongera kugara imbibe ihana n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda imenyesha ko iyo ngingo ibabaje ije kuburabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'ibyo bihugu, ikaba iciye kubiri n'ibyo gihugu ciyemeje mu bijanye n'imigenderanire y'akarere n'igenga umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko EAC. N'ingingo yakiriwe nabi na bamwe mu Banyarwanda twaganiriye, bamenyesha ko kubuza abaturanye kugenderanirana bitabereye muri kino kinjana isigezemwo. Hari ni watumenyesheje ko yari mu myiteguro yo kuja Burundi, agashimira Imana ko iyo ngingo yafashwa kiri mu Rwanda. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Itangazo ryashyizwe hagaragara n'ibiro by'umuvugizi wa leta y'u Rwanda riravuga ko leta y'u Rwanda yamenye binyuze mu binyamakuru icyemezo kitumvikanyweho cyafashwe na leta y'u Burundi cyo gufunga imipaka bufitanye n'u Rwanda. Iryo tangazo rirakomeza riti iki cyemezo kidashimishije kizabuza abantu n'ibintu kwinjira no gusohoka mu bihugu byombi, kandi kibangamiye amabwiriza ngenderwaho agenga umuryango w'uburasirazuba bw'Afurika. Itangazo nuko risoza. Tukivuga ku Burundi, umunyamakuru Florian Irangabiye yitabye urukiko kuri uyu wa kane mu mwaka ushize. Yari yajuririye igifungo cy'imyaka 10 yahawe ashinjwa ibyaha birimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imitwe irwana. Pierre Claver hano inkuru.
Floriane Irangabiye yarengutse muri sentare ntayinyuzwa igisata ca gasambura manzi Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Yitabye muri sentare inyuma y'umwaka urenga ko indwi imwe akatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 10. Uwo mumenyesha makuru niwe yunguruje urubanza ari kumwe n'abashingwa manza biwe, kuko kubwabo icaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imigwi igwana ataco yakoze n'ahari cyo camwagiriye. Igihe yafatwa agafungwa haraheze umwaka n'igice ubutungane bwamwagirije ku icaha yagikoreye ku iradiyo ikorera mu buhungiro yitwa Igicaniro, ari nayo yarasanzwe akorera i Kigali mu Rwanda. Icyo gihe yafatwa yavuze ko yari yagiye mu Burundi mu manza z'umuryango. Abacamanza basiguye ko mu kiganiro yacikirije kuri iyo radiyo yahaye ijambo abansi b'igihugu ndetse yifatanya nabo. Kuri uyu wa kane iburanishwa ry'urubanza ryamaze umwanya urume rumara nk'uko abariyo babibwijwe rya Amerika. Mu minota itarenga 10 abashingwamanza biwe baseguriye abacamanza ba Sentare nayinyuzwa ko atakimenyetso na kimwe kihari cerekana icaha Irangabiye yagirijwe kurubanza rwaranzwe n'amahinyo n'utunenge kw'amategeko yahonyanzwe gutyo kuyo Sentare yofata ingingo yo gufuta ubwo rubanza, ndetse Florian Irangabiye akarekugwa atakirinze gusabwa. Abacamanza bamaze kumviriza ivyo Irangabiye n'abashingwamanza biwe bifuza baciye bashira urubanza mu mwiherero. Urubanza ruheze abashingwamanza biwe ntaco bashimye gushikiriza abamenyeshamakuru. Bamenyesheje ko ivyo bashikirije mu iburanishwa ry'urubanza bikwiye. Bongera ko bazogira ikindi bashikirije ingingo ya Sentare nayinyuzwa imaze gusohoka. Ni dosiye ikurikiranirwa hagufi n'amashyirahamwe mpuzamakungu cane cane ayaharanira agateka ka zina muntu n'akabamenyeshamakuru. Antoine Kaburahe atwara ikinyamakuru Iwacu n'umwe muri abo kuri mikro y'Ijwi rya Amerika. Uyu asanzwe ari mu nama nshingwantwaro gishyirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe, Reporters sans frontières, avuga ko yasomye neza ibyo Floriane Irangabiye yagirizwa agasanga ahubwo uwo mukenyezi yari akwiye guhabwa agashimwe.
Nasanze ibyo bavuga ari na bimwe umukuru w'igihugu yiriko aravuga nabo nyene, ubunyonyezi ubutungane bukora nabi agateka ka muntu katubahirizwa. Ni vyiza yuko umumenyesha makuru yerekana ibigenda neza, ariko na cyane cyane n'ibitagenda neza, kandi abariko arubaka abariko arafasha abarongozi na karenganyo gakomeye yakorewe.
Irangabije nibo mugore umwe rudende w'umenyesha makuru afunzwe muri Afrika inyuma y'urubanza kuri uyu wa kane yaciye asubizwa mibohero rya bubanza ahamaze hafi amezi atatu afungiwe imbere yo kujanwayo yabanje kumara umwaka urenga imuginga mu buraruko bw'igihugu ubutwa runane rw'amenyesha makuru mu Burundi Alexandre Niyunge ko abona ko umuvyeyi w'utwa na tubiri tutararenza imyaka 10 azira umwuga wiwe
ikibanza ciwe sico sico mu mpimba sico mugasho turyane nta kindi ariko arazira atari umwuga wiwe turasubiye gusemerera ko yorekurwa agasubira mu muryango wiwe agasubira gukora umwuga wiwe
irengutswa rya Irangabigerije inyuma yaho mu mpera z'umwaka uheze ishyirahamwe mpuzamakungu rikingira gateka kazi na muntu Amnesty International ritunganirije urugendo imbere y'ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu c'Ububirigi ryari ryifuza ko uyu munsi hatogera uwo mumenyeshamakuru atararekugwa kuko ku bwaryo ariho nyangwa rikabije ry'agateka k'abashaka gushikiriza ivyiyumviro Maitre Toninkina ahiruka gufungurwa amakungu abigizemwo uruhara mu gusemera era kuri mikoro y'ijwi ry'America uyu aheruka gusiga Irangabije mu munyororo yibaza ko nubu ako kamo kamashirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu bya rutura kamukuyeyo gashobora kugira ico gafashije
ruhara rw'amashirahamwe mpuzamakungu haneraga ta kazi na muntu ninahangire mu gukebura ibihugu bitubahiriza ku gateka ni muri iyo ntumbero ayo mashirahamwe ahamagariwe kuvugira umumenyesha makuru Florian Irangabije afunzwe hogwa mwuga wiwe birakwiye ko ishyirahamwe mpuzamakungu oni n'ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya hamwe n'abasirukira ibihugu byabo mu Burundi bo kwitwararika cyane icyo kibazo nk'uko bagiye barabikora muri kahise kuri Jeo Maitre Tony Germain Nkina hamwe no ku bandi baharanira agateka kazi na muntu bahoze mu munyororo leta y'u Burundi irakwiye kurekura uwo mumenyesha makuru kuko icyaha yagirizwa atacyo yakoze ibikoze gutyo yoba bayerekanye ko ishikikiye ubwigenge bw'ubutungane
kuri uyu wa kane bamwe muri abo bategwa akamo bari baserukiye ibihugu byabo muri urwo rubanza aha twavuga nk'abaserukira leta z'ubumwe za Amerika Ubufaransa Ububirigi Ubudage n'ubumwe bwa Buraya nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika avyemeza Pierre Clavin inkuru ku bw'ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Afrika y'epfo yareze Isirayeli ibyaha bya genocide kubanya Palestine mu ntambara irimo irwana na Hamas mu ntara ya Gaza kuri wa kane ikirego cyatanzwe ku rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwa ONU urukiko rurakomeza kumva kuri uyu wa gatanu impande zombi navuganye na Valentin Akayezu ukora ubushakashatsi ku bucamanza mpuzamahanga muri kaminuza ya Rotterdam Uhorandi asobanura uko uru rubanza rukwiye kwakirwa
kugira ngo bivugeho ni mu buryo nihuse ari ituno tubiri ngira ngo mbereho akambere ni ukubanza kwibaza kubera iki Afrika y'epfo Afrika y'epfo ntago iri kure ya Isirayeli mu abaza amateka yayo mu rugamba rwo kwibohora apartheid bazi ko harimo abayahudi benshi babigizemo uruhare rukomeye kugira ngo ibashe kubigeraho na Nelson Mandela ubwe yigeze kubivugaho mu bihe bitandukanye ariko Afrika y'epfo ikaba yarakomeje guhagarara kuripo icyo nakwita position ku murongo wayo wo kuvuga yuko abanyepalestine nabo bafite uburenganzira bwo kugira igihugu cyabo bigengaho leta yabo bigengaho ibyo bakabihera nabo kubyo banyuzemo muri Afrika y'epfo ubwabirabura bahakanirwaga uburenganzira bwo kubaho nk'abantu buzuye nk'abantu bafite ubwisanzure nk'abandi bose ubwo rero uwo murongo niwo Afrika y'epfo yakomeje guhagararaho kugeza uyu munsi cyuhagazeho ababikurikirana bazi position ya Afrika y'epfo muri mu muryango wa Afrika yunze ubumwe African Union na Israel yagiye isaba kuba indorerezi ariko ibihugu nka Afrika y'epfo na Nigeria bikaba byarakomeje kugaragaza yuko mu gihe Israel itemeye uburenganzira bw'abanyepalestine umwanya wo kuba indorerezi muri African Union itagomba kuwemererwa
yego ariko se ikibazo nk'iki ngiki ariko se ikirego nk'iki gifite ayahe mahirwe yo kugira ngo kigire icyo kigeraho
uru urukiko ruri hano Irahe urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera no urukiko rw'umuryango w'abibumbye rutaburanisha abantu ruburanisha za leta gusa za leta zemera ububasha bwazo kandi ziri abanyamuryango membre wa Nations Unies abanyamuryango w'umuryango w'abibumbye nibo baburanye bashobora kujya muri ruriya rukiko. Afrika rero yepfo yajyanye Israeli muri ruriya rukiko kuko iyirega ibikorwa bya genocide iri gukorera muri kiriya gice cya Gaza. Reka nsubire inyuma gato nge muri charte yashyizeho umuryango w'abibumbye ni nk'icyo twakwita constitution y'umuryango w'abibumbye la charte des Nations Unies mu ngingo yayo ya 51 harasobanutse neza. Iyo ngingo ya 51 yemera uburenganzira bw'ibihugu bwo kwirwanaho icyo bita le droit naturel de légitime défense ni uburenganzira bwo kwirwanaho igihe bivogerewe igihe bitewe igihe umutekano wabyo uhungabanijwe. Iyo ngingo ya 51 ishyiraho charte ya Nations Unies irabyemera cyane ariko ikongera ikavuga iti ntago igihugu gipfa kwirwanaho gutyo gusa kigomba kubibanza kikabimenyesha umuryango w'abibumbye binyuze mu kanama cyangwa se mu nama y'amahoro n'umutekano icyo bita Conseil de Sécurité inama y'amahoro n'umutekano w'umuryango w'abibumbye igomba kubimenyesha. Rero ejo bundi habaye ibitero bya Hamas ababikurikiranye barabyumvise ibihugu inshuti za Israeli za leta zitandukanye zahise zihaguruka zikavuga ziti uburenganzira bwa Israeli bwo kwirwanaho bugomba kubahirizwa biriya twise droit de légitime défense uburenganzira bwa Israeli ariko kugeza n'uyu munsi ntago umuryango w'abibumbye wari wabyinjiramo cyangwa se wabisabwa kubyinjiramo.
Valentin Akayezu ukora ubushakashatsi ku bucamanza mpuzamahanga ukaba utuyirahe mu Buholandi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyu haye ijwi rya Amerika. Aha ni udusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara ndabashimira mwese kuba mwaduteze amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi cyane cyane abari mu Kayanza na Ngozi mu Burundi abari mu Ngororero na Nyange mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda abari mu Karere ka Namiho mu Bubiligi turabashimira kuba mukurikira radio Ijwi ry'Amerika buri munsi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi umubiri ucyura ubutije umunsi mwiza mwari kumwe na Veniste Nshimiyimana
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu mu kanya gato murumviriza ikiganiro cy'umuziki mugire weekend nziza.
Yabaye isubizo cyacu ugutanga ijambo mu banyagihugu.
Bakunze bijwi rya Amerika guhera ku wa mbere tariki 15 y'uko kwezi kwa mbere hari impinduka zoroheje muzumva mu biganiro byanyu.
Mu makuru ya saa 12 ku mugoroba muzajya mwumva ikiganiro iwanyu mu ntara.
Nukuvuga kuva kwa mbere gushika kwa gatanu ku minsi ya gatandatu niya Mungu naho amakuru ya saa 12 azoza arashimikira kuri zimwe mu nkuru zikomeye tuzoba twabahitiyemo
mu kiganiro muri isanga saa 10 kuwa kabiri no kuwa kane tuzajya tubasubiriramo ikiganiro muri isanga cyatambutse ku munsi ubanza.
Nukuvuga ko kuwa kabiri kuwa kane no kuwa gatandatu kwakira telefone zanyu ngo mubaze ibibazo bitagishobotse.
Ku cyumweru ikiganiro agasaru kabura gakiza komeza uko giteye tubahuza n'abanyu.
Twongere twibutse ko ikiganiro muri sanga nk'uko mukizi kirimo abatumire n'abatelefona kuri iyo saha nyine kizohora kiba ku wa mbere kuwa gatatu no kuwa gatanu.
Turabararitse muri sanga kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
It's the MP record. Tamash production.
Holy Seven, Yoswa. Nasikiliza Sauti Amerika. Tu Tusikilize sauti ya Amerika.